ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020 kuri mikoro mukimenaje Fidel Niyongabo. Leta y'u Rwanda ikangurira abanyagihugu kwirinda ikiza giherutse kwaduka cyitwa coronavirus.
Natwe icyo dusaba abanyarwanda twakomeje no kubasaba ni ukwirinda kujya havuzwe iyo ndwara, kuko ni indwara yandurira mu mwuka. Iyo umuntu ahumeka buriya umwuka ugasohoka.
Uyu ni Madame Diane Gashumba, umushikiranganji w'u Rwanda ajijwe amagara y'abantu. Inkuru n'izindi tubafite tuzagaruka ko mu kanya yamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Alice,
urakoze. Fidel, ndamutse nabo tuzindukanye. Umugwi w'abashikiriza manza batowe n'inama nshinga mateka ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu mburano kuri Perezida Donald Trump ziriko zirabera muri Sena ejo ku munsi wa kane bagirije Donald Trump gukoresha umwanya arimwe umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite. Bemeje ko bigaragara ko yaciye kubiri n'ibwirizwa shingiro, kubw'ibyo ari ngombwa ko akurwa ku butegetsi. Babonye kandi ko perezida yakoze ibishoboka byose kugira azotsinde amatora yo muri uyu mwaka akoresheje uburyo bwa magendo. Bagize bati yasabye abanyamahanga kubimufashamo. Umushingamateka Gerard Nadler wo mu mugwi w'abademokrate yavuze ko iyo ngendo atari inyungu za Amerika imbere ya byose, ariko ari inyungu za Donald Trump ubwa mbere. Ibirego bibiri bikuru bagiriza Perezida Trump ni ugukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka. Ni mu twigo two gusaba Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky gutanguza amatohoza kuri Joe Biden, umuhungu wiwe Hunter Biden, ku bikorwa yakoranye na kompanyi yo muri Ukraine icukura gaze. Abademokrate bafise gusobanura ibyo birego byabo gushika kuri umunsi wa gatanu imbere yo guha umwanya ababuranira Perezida Trump, nabo bakiregura bikazotangura ku munsi wa gatandatu gushika mu ndwi iza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryaremeje ko hataragera gutangaza ko umugera wa coronavirus ari intambamyi ku magara y'abantu ku isi kandi kukwiye guhagurukirwa mu buryo bwihuse. Ariko umugwi w'abahinga ba OMS usaba ibihugu kuguma birikanuye bikurikirana iby'uwo mugera umaze kurwaza abantu 584, abandi 17 bakaba bamaze gupfa. Ushobora kandi gukwiragira mu bindi bihugu byinshi. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko uwo mugera ubangamiye cyane Ubushinwa, akarere burimwo hamwe n'amakungu. Ahamagarira ibihugu kuguma amaso no gufata ingingo zo gukingira abanyagihugu bavyo ntibandukirwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abasirikare indwi b'igihugu cya Mali barishwe barashwe hagati muri ico gihugu mu gihe abasirikare b'u Faransa babiri nabo bakomerekejwe na bombe yatezwe mu ibarabara. Nkuko impande zibiri ziriko ziragwana zabishikirije ejo ku munsi wa kane, igihugu cya Mali naho gifashwa n'u Faransa cyarananiwe kugwanya iyo ntambara y'abayisilamiste imaze guhitana ibihumbi by'abasirikare n'abasivile kuva itanguye. Ico gitero cemanzwe n'umuhari wiswe GSIM mu funyafunyo y'icongereza ushamikiye kuri Al-Qaeda. Ibihugu bibanyi na Libya vyaramiriye kure abanyamahanga bivanga mu ntambara y'ico gihugu. Mu biganiro barimwo ERG ku murwa mukuru wa Algeria byo kurondera umuti wa politike mu gihugu, bavuga ko kibangamiye umutekano w'akarere. Iyo nama yatumwe ko n'igihugu cya Algeria yitabwe n'abashikiranganji b'imigenderanire ba Tunisia, Misiri, Chad, Mali, Sudani na Nigeri. Ibyo bihugu byashimikiye ko Libya gikwiye kubahwa nk'igihugu cyiyunze kandi kikubahirizwa ubwigenge bwacyo nk'uko umushikiranganji wa Algeria w'imigenderanire Sabri Bukadumu yabishikirije. Inama ikurikiye yatunganijwe n'Ubudagi I Berlin mu minsi iheze aho abakuru b'ibihugu rutura ku isi bemeranije kurangiza ukwivanga mu bibazo byo muri Libya no kubahiriza ihagarikwa ry'ibigwanisho byinjira muri icyo gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru arabandanya igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyamaze iminsi 5 mu buseruko n'ubumanuko bw'igihugu cya Espagne cyahitanye ubuzima bw'abantu bashika 10 cyonona ibitari bike mu nyubako muri icyo gihugu. Icyo gihuhusi cyasize mu kizime imihana y'abantu irenga 10,000 kirabomora ibitarugwa amabarabara y'indarayi hamwe n'inkengera z'ibiyaga. Umushikiranganji wa mbere wa Espagne Pedro Sanchez yatumye ko inama yihuta itangura kuri uyu munsi wa 5 igamije kurabira hamwe ibyononekaye kubera ico gihuhusi kivanze n'imvura. Ico gihuhusi kivanze n'imvura kikaba kibandanya kwiha inkumbi muri ico gihugu ca Espagne, mu Faransa no muri Portugal ndetse na karere katari gake ka Buraya. Urakoze Fideli, uyu n'umwanya wawe, aha niho amakuru twabateguriye avuga hirya no hino ku isi agarukiye.
Urakoze Aloisi ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi. Sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yaciriye abanywanyi b'umugambwe CNL 14 umunyororo w'imyaka 10 n'ihadabu y'200,000 umwe wese bagirizwa ivyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Inkuru y'Ijwi rya Amerika byifashishije abanywanyi bayo mu Burundi dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abo banywanyi b'umugambwe CNL bafunzwe bagirizwa ivyaha byo gushaka kwica abantu, gusambura amazu hamwe no kurandura imirima y'ikawa. Ibyo byabereye ku mutumba Kagina muri komine Marangara hafi y'urubibe ihana na komine Kiremba. Abanywanyi b'umugambwe wa Gatongwasa bavuye kugurura ingoro yabo muri iyo komine ya Marangara. Abanywanyi b'umugambwe urongowe na Gatongwasa barahakana ibyo bagirizwa n'umushikiriza manza wa Repubulika Ingozi. Benshi muri abo 14 bavuga ko batarigera bahonyora kuri uwo mutumba wa Kagina. Umushingwa manza bajije igituma aribo bafashwe, benshi bishura ko bazira umugambwe barimo CNL mbere, bose bakemeza ko batanzwe amazina n'abakeba babo bimbonera kure. Ngo niki byerekana nuko bagiye barafatwa umwe umwe bukeye 5 bafatiye aho byariko birabera. Parke yaciye ibasabira gupfungwa umwe umwe imyaka 15 ku cyaha cyo gushaka kwica abantu kuko berekanye amafoto y'abakomerekeye cyane mbere baraja mu bitaro. Ku cyaha cyo gusambura amazu bagenda bariye bongera banywa ibintu mu butike ntibarihe basabiye gufungwa imyaka 5 hamwe n'umwaka kubera bononye imirima y'ikawa. Bagirizwa ko baziranduye bazitwara bazikubitisha abari kuri iyo santere ya Kagina. Umushingwa manza yongera asabira gusubiza ibintu by'abanyagihugu vyononywe. Abanywanyi b'umugambwe CNL bahanishijwe na sentare gufungwa imyaka 10 n'ihadabu y'200,000 mu mafaranga y'amarundi umwe umwe. Banasabwa kuriha abantu bakubiswe bononegwa n'ibintu imiliyoni 12 bayateraniye. Abajyango b'abo bantu bafunzwe hamwe n'abababuranira bavuga ko batangaye kuko bari biteze ko hari n'abake bafungurwa. Bakavuga nk'umukecuru w'imyaka 60 yafashwe yagirizwa gushaka gufasha mu gutanga ibigwanisho byakoreshejwe n'abanywanyi b'umugambwe wa Gatongwasa. Umukecuru akiregura avuga ko bamusanze mu kigo ariko arondera utwo ateka, abonye abo bantu ko bangana aratariruka n'abaca baja mu byo babonye byose harimo n'ibisate by'inkwi yanikiye batwara kugwana. Abanywanyi b'umugambwe CNL bakaba bari bafashwe igenekezo ya 15 kwezi kwa 12 mwaka 2019. Aho mu ibohero rikuru rya Ngozi hakaba hari n'abandi banywanyi b'umugambwe CNL 17 bafubagiriza ivyaha nk'ivyo. Nabo bagiye bafatwa umwe umwe bavuye kugurura ingoro yabo muri komine ya Nyamurenza muri bo harimo abaserikare umugambwe mu makomine ya Nyamurenza na Gashikanwa. Igitangaza benshi nuko ugihe cyose batanye mu mitwe hafatwa abasene abasende DFDD ntibafatwe kandi bakomeretse ku mpande zose mbere bakanavuga ko hari umunywanyi w'umugambwe SNL yishwe muri iyo mishyamirano ariko atambonera kure n'imwe mu bamwishe yigeze ihagarikwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwave, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi kandi abantu barenga 450 barishwe mu mwaka urangiye. Ni ishyirahamwe riharanira gateka kazi na muntu APRODEASH ribitangaza mu cegeranyo gishasha. Cegeranyo cemeza ko benshi muri bo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Pierre Claver niyo nkuru yarasomye icegeranyo ca APRODEASH.
Ishyirahamwe APRODEASH riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu 466 bishwe mu mwaka uheze w'2019. Muri abo hatowe ibiziga bigera ku 219 mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abandi nabo ntawamenye irengero ryabo nk'uko iyo raporo ibivuga. Abandi benshi biboneka muri ico cegeranyo ko bahohotewe ubuzima. Iryo shirahamwe ubu rikorera mu buhungiro ryerekana ko abo babangamiwe harimwo abasirikare n'urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi SNDFDD, naho benshi ari abatavuga rumwe na leta. Pierre Claver Mbonimpa atwara APRODEASH avuga muri iyo raporo y'impapuro 37 ko gushika mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze hari yagihigwa abatatoye canke abatoye oya mu matora y'ibwirizwa shingiro yabaye mu mwaka w'2018. Guhera mu kwezi kwa gatatu umugambwe mushasha SNL utavuga rumwe na leta urongowe na gato gwasa umaze kwemererwa, APRODEASH rishikiriza ko uruhigi rwace ruhindukirira abanywanyi b'uwo mugambwe ufatwa nk'ukomeye uniganira abanywanyi n'uburi ku butegetsi. Intara zitatu zivugwamo ko ariho hishwa abantu benshi ni Cibitoke, Bubanza na Ngozi iturukamo umukuru w'igihugu na gato gwasa atwara uwo mugambwe mushasha. Yemeza ko abasirikare n'abapolisi nabo banyuruzwa canke bakicwa bazira ko boba bafitanye imigenderanire n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanye igihugu nk'uko ico cegeranyo kibivuga. Gusa iyo raporo irerekana n'abantu benshi bishwe n'iyo migwi igwana mu ntara za Cibitoke na Bubanza. Ikindi APRODEASH ridasiga inyuma n'ibitigiri vy'umurengera vy'abafunzwe. Ryasanze mu mabohero 11 ari mu gihugu hafungiwe abantu barenga gato 11,500 kandi ayo mabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu 4,400. APRODEASH risanze urihanira n'agateka k'abafunzwe rivuga ko ubwo bwinshi bw'abanyororo butuma uburenganzira bwabo buhonyangwa nabo bukingiye. Naho biri uko ayandi mashirahamwe akorera mu gihugu muri ico gisata nka Falcon F rigwanye ikimenyane na Kamwana wa Mama ryamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo. Gerard Hakizimana atwara Falcon F mu ntango z'ukwezi guheze yabwiye Ijwi rya Amerika ko uburenganzira bwa muntu bwifashe neza mu gihugu.
Twagiye twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi, amashyirahamwe atemewe n'amategeko. Turemeza ko agateka kazina mu kandi turi byabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu. N'ukoze ikosa mu gihugu arabihanigwa bataraje ahava ibashiriza ni binyoma. Ni muri yange ndo kwamaberekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu ata ibibazo bihari. Aya muhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirizwa n'abantu atari byo.
Aprodehashe Jojo rimenyesha ko amashirame nka yakorera mu gihugu atenya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwaha ko butegetsi. Cheklave Mbonimpa aritwara avuga ko bafise ibyemezo bikwiye mbere n'amazina aho baba imyidondoro ikwiye yabishwe na yababuriwe irengero. Abagirizwa gukora ayo mabi Aprodehashe rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta nk'abasirikare abapolisi ugwaruka rw'imbonera kure hamwe n'inzego zo hasi zica zihutira guhamba bishwe atamatohoza abanje gukogwa. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye aherutse guhakanira Ijwi ry'Amerika ivyo ubwo rwego avugira rukunze kwagirizwa.
Abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise na yakera cyane ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora. Kandi vyose twe turiko turabivuga gusanga n'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe gucunga gukurikirana iby'agatakazi na muntu barabivugaye ko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi.
Icyo bikoze Aprodehashe ribona ko muri iki gihe hegereje amatora ibintu bishobora kunyuka rigahamagarira leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi. Ibiri muri raporo ya Aprodehashe nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'andi mashirahamwe nka Rigiteka n'ayandi mpuzamakungu nk'umugwi wa ONU uri gukora amatohoza ku Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Sentare mpuzamakungu mana vya CPJ yaratanguje amatohoza nyezi na kuri bene ivyo vyaha vy'onyango ry'agateka kazi na muntu. Yamara ubutegetsi buvyamirira kure bukavuga ko amaraporo nk'ayo akogwa n'abansi b'igihugu kandi bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta y'u Rwanda iraburira abanyagihugu bayo baja mu Bushinwa kwirinda igisagara cya Wuhan kubera umugera wa corona uvugwa muri icyo gisagara. Umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Rwanda Diane Gashumba yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru i Kigali. Umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa nawe yari muri icyo kiganiro.
Muri cyo kiganiro Ministeri y'Ubuzima yagiranye n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, byumvikana nta shiti ko leta y'u Rwanda igamije kuburira abanyarwanda bajya mu gihugu cy'Ubushinwa ko bagomba kwitondera umujyi wa Wuhan wagaragayemo icyorezo kizwi nka Novo Coronavirus. Ni ikirozi cyagaragaye kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2019, kandi inzego z'ubuzima zivuga ko kugeza ubu kitarabonerwa urukingo ruzwi na cyane ko ngo kikiri gukorwaho ubushakashatsi. Madame Diane Gashumba, Ministre w'Ubuzima mu Rwanda, aharagaruka ku bimenyetso bigaragara ku bafashwe n'icyo cyorezo.
Ni indwara igaragaza uko tubyita mu Rwanda mu mvugo isanzwe dukoresha, igaragaza nka gripe, ariko gripe ikaze, ariko ushobora kuvamo n'umusonga. Iyo ndwara igaragazwa n'ibicurane, inkorora, gucika intege n'umuriro mwinshi, hanyuma wiyanduye bavuga ko itangira kugaragara nko hagati y'ibyumweru bibiri n'ibyumweru bitatu, ariko iyo virusi ni nshyashya ku buryo n'ubu abantu baracyayikorera ubushakashatsi bwisumbuye.
Kubera ubukana bw'icyo cyorezo, ubu ngubu Ubushinwa ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bafashe ingamba ku mujyi wa Wuhan coronavirus yagaragayemo. Ministre w'ubuzima mu Rwanda agaheraho asaba abanyarwanda bagenda mu Bushinwa kwirinda uwo mujyi ndetse no gukomeza gukaza ingamba z'isuku.
Hariya habonetse icyorezo muri uriya mujyi wa Yohan nabo babujije abantu baho gusohoka n'abandi gukomeza kujyayo kugira ngo icyorezo kidapfira henshi. Natwe icyo dusaba abanyarwanda twakomeje no kubasaba ni ukwirinda kujya havuzwe iyo ndwara, kuko ni indwara yandurira mu mwuka. Iyo umuntu ahumeka buri umwuka usohoka, hari udutonyanga tw'amazi umwuka duhumeka bigizwe n'amazi nuko tutayabona. Utwo dutonyanga nitwo dushobora kugenda tukanduza umuntu kwegereye cyane. Ikindi ibicurane ubwo bakora mu bimyira by'umuntu wanduye, icyo nacyo cyakwanduza. Ibyo rero ingamba na none ni isuku, guhora umuntu akaraba intoki. Ibyo rero nibyo tugira inama cyane abanyarwanda.
Uretse ubu butumwa burebera igihugu nk'u Rwanda n'abagituye muri rusange kuri iyi ndwara ya coronavirus, u Rwanda runavuga ko rwaganirije abafite mu nshingano gutwara abagenzi mu ndege, byose bigamije ingamba zo guhangana n'iki cyorezo cyahawe izina rya coronavirus 2019 kitaragera ku mugabane wa Afurika.
Twagiye ibigo bitwara abantu bice mu kirere ko bagomba kugira akantu ko kwipfuka ku munwa no ku mazuru, kugira ngo wa umugenzi umwe cyangwa babiri batwaye ataza kwanduza abandi bari mu ndege. Ibyo bakaba baratangiye kubikurikiza. Ikindi ni ukuganiriza abari mu ndege, nk'uko babaganiriza bababwira umutekano wo mu ndege, kwizirika umukandara. Iki nacyo ni ikintu bagomba gutangira kuganiriza abo batwaye mu ndege, no kugira ibikoresho byo gukaraba bishobora kwica udukoko.
Zaba inzego z'ubuzima mu Rwanda, izabikora ndetse n'izifite mu nshingano ibikorwa by'ubukerarugendo, zumvikanisha ko amakuru kuri iki cyorezo azafasha kukirinda, zigatangaza ko ziri gukoranira bya hafi kugira ngo hatagira uwakwibasirwa n'iki cyorezo. Kugeza ubu bivuga ko kitarabonerwa urukingo. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima iravuga ko abagaragaweho na coronavirus bakaba hafi 300 kandi ko bane kimaze kubahitana. Ku rundi ruhande bishobora kuzamura icyo bano urwikekwe ku bacuruzi b'abanyarwanda baranguraga ibicuruzwa byabo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni mu gihe Ubushinwa bushyirwa mu bihugu bya mbere bicuruzanya n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikavuga ko nta munyarwanda ikumira mu buhahirane n'igihugu cy'Ubushinwa, ahubwo ko ikibareba ari ukwirinda kujya mu mujyi wa Wuhan coronavirus yagaragayemo. U Rwanda ruravuga ko kugeza ubu uyu mujyi ari wo gusa iki cyorezo kirimo, ariko mu bitangazamakuru bitandukanye haravugwamo za Hong Kong n'ahandi. Inzego z'ubuzima zo zigasubiza ko bakimo bagaragaye ahandi hatandukanye bari baravuye mu mujyi wa Wuhan. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Kuri ni inkuru yerekeye u Rwanda, abanyororo 90 bo mu ibohero rya Rubavu mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda barangije inyigisho z'umugambi wa mvura nkuvure ugenewe kubafasha mu rugendo rwo gukira ibikomere. Bavuga ko byabafashije kuvuga ukuri ku byo bakoze muri genocide yakorewe Abatutsi, banasaba imbabazi abo bahemukiye. Claude Ganza munyamagana dufite inkuru y'Idonido.
Hari abatimba mu mitima banga rwose ntibavuge, kandi rwose bababaye wowe ukibitse iyo mitwaro wumva kandi ufite agahinda. Kwino nawe usanga abandi niba wanze nje nkwege.
Urumva amabango y'umuvugo w'umwe mu bagororwa bo muri gereza ya Rubavu bamaze amezi ane mu biganiro bya mvura nkuvure bitegurwa n'umuryango CBS utegamiye kuri leta wifashisha amatsinda mu gufasha abakoze jenoside n'abayikorewe kugarurirana icyizere no kubwizanya ukuri bigamije kubaka amahoro. Aba bo muri gereza ya Rubavu bagabanyijwemo amatsinda atandatu agizwe n'abantu 15 rimwe rimwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa CBS mu Rwanda Madame Elise Nzaramba aragaruka ku ntego za gahunda yiswe mvura nkuvure kuri ubu ikorera mu turere 12 tw'u Rwanda no mu magereza 5 arimo n'iya Rubavu.
Umushinga ugamije ahanini guca ihererekanya ngaruka za jenoside no gutanga umusanzu mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge tugamije amahoro arambye, niyo ntego nyamukuru. Ubufatanye rero na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'inzego dukorana za leta batubwiye ko dukwiye gushyira imbaraga cyane mu gutegura abagororwa bitegura gutaha, ariko tunategura n'abandi bose.
Nyuma y'ibiganiro ku nsanganyamatsiko zinyuranye mu matsinda yari amaze ibyumweru 15 ngiy'imyumvire ya bamwe mu bagiye gucutswa mu cyiciro cya mbere yo kwitabira gahunda ya mvura nkuvure.
Hano muri gereza kubera icyaha nakoze cya jenoside muri 94 ahanishijwe igihano cy'imyaka 15, ariko ngeze muri gereza ubu mumbona nk'umuntu. Ariko twafunzwe turi babiri kuko nari mfite umuntu wihishe mu mutima wawe. Uwo muntu yahoraga ndya kara anyigisha ubugizi bwa nabi ashobora gukorera umuntu washinje, umuntu witwa umucikacumu ndetse n'umunyamuryango wantereza. Uwo muntu yamuhoraga mu mutima ndya kara ngira inama ntabwo nasinze.
Nari asista burgumestre muri komine Mutura, nari nshinzwe imibereho myiza y'abaturage n'umuco. Mburana icyaha cya jenoside nakiburanye mpakana kugeza igihe nakatiwe habwe igihano cya burundu ndafungwa nakomeje kwinangira ngira gahinda peranwa nuko numva narazize ubusa ntemera uruhari rwanjye muri genocide yakorewe abatutsi 94
nari umugenzi nta mu rwego rwa prefecture ubwacu bavuga ko tutari mu rwego rw'abakoze ibyaha by'abayobozi ibyo rero bigatuma ngi ngomeza kwibwira ko nta ruhare nta cyangurikirana kandi no mu mategeko twabwiraga ko abakoze icyaha ari abantu benshi n'ubundi batazahanwa
nyuma ya yari kubahamya ko batakira abo bari bo mbere
buri wese yavugaga ibikomere bye nkabona ibintu bidashoboka naje gutungurwa nanone nuko abantu bose bafashe ibiganiro ugasanga nta n'umugizi cy'ikimbi ugasanga ibikomere buri wese yari afite bibaye ibisubizo byo gufasha undi mugenzi we naho rero nanjye nafatiye icyemezo cyo gutuma no ku mwana wanjye ubwira ni mwana we nyoko namubujije kuzavuga ko nkatiwe bityo cyo gukora genocide yakorewe abatutsi none ibimenyimwa
naje gusobanukirwa neza n'uruhare rwanjye muri genocide yakorewe abatutsi 94 nk'uko nahoze ndi umuyobozi hari icyo nashobora gukorera inzirakarengane zazije genocide icyo kintu sinigeze ngikora
by'umwihariko ku giti cyawe hari abantu wishe
by'umwihariko ku giti cyanjye nta bantu nishe ariko kuwahoze ndi umuyobozi kwica gusa ntabwo ari ugufata imbunda ukarasa si no gufata umupanga ngo uteme ahubwo no kutererana abo nari nshinzwe kurengera bari mu makuba simbarengere nabwo n'ubundi bwicanyi nabakoreye kuko nabatereranye
icyo niteguye cyo nuko ngize amahirwe ubuyobozi bwa gereza bukambonanisha n'uriya nahemukiye namurangira ngo abawe barishwe twarabishe barahana ubuyobozi bwa gereza ya Rubavu buvuga ko iyi gahunda ya mvura nkuvura ari nziza cyakora ikwiye kongerwamo imbaraga CIP FM Gahungu ni umuyobozi w'igereza
iyi gahunda ya mvura nkuvura mu by'ukuri yadufashije byinshi yadufashije gusana imibanire yasenyutse ubumwe n'ubwiyunge iterambere ubu dufite abagore 7456 mu by'ukuri kumbwira ngo abantu 90 nibo bashoje iki cyiciro cya mbere ubwacu baracyari turacyafite abantu hariya binangiye mugomba gushyiramo imbaraga natwe turabashyigikiye mu buryo bwose mwifuza tuzabafasha kugira ngo abantu bari hano babashe guhinduka babashe kuvuga bavugisha ukuri cyane cyane berekane abantu tutarashingura mu cyubahiro
urwego rw'amagereza ruvuga ko mu Rwanda haba urubwa imfungwa n'abagororwa basaga 68,000 abarenga 20,000 muri aba bakaba bafungiwe ibyaha bya jenoside abasaga 200 muri gereza ya Rubavu nibo bakirangiza ibihano by'igifungo bakatiwe kubera ibyaha bya jenoside bahamijwe iyi gahunda ya mvura nkuvura imaze imyaka 15 itangijwe ikaba ikorera mu turere 12 muri zimwe mu nkambi z'impunzi z'abanyamahanga ziba mu Rwanda kimwe no muri gereza 5 kuri 16 ziri mu gihugu abatangije iyi gahunda bavuga ko ishimangira cyane ubumwe ubwiyunge n'isanamitima Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi y'Amerika
Radio Ijwi y'Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi y'Amerika yabaye igisubizo cyacu ugukera igihugu cy'u yabaye igisubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
Nshuti mwete mkunda radio Ijwi rya Amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.